Only the best on VOA Africa.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Ni Oriane itanga ishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Umunyagihugu ateza gufata yuko ari we tanguriro kandi akongera akaba iherezo ry'ubuzima bwa politiki mu gihugu abayemo.
Uyu ni Vital Nshimirimana aserukira ishyirahamwe Force avuga ku ruhara umunyagihugu afise mu ntwaro ya demokarasi. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurira ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, n'ayahe makuru avugwa ku isi muri iki gihe?
Waramutse nawe Oriane, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarayavuganye na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, amushimira insinzi iminsi ibiri nyuma y'uko yongeye gutorerwa indi manda y'imyaka ine. Itangazo rya Perezidansi ya Amerika rivuga ko Bwana Obama yibukije akomeje akamaro Amerika ibona mu gushyira hamwe ubufatanye bwayo mu byerekeye igisirikare n'umutekano na Israel. Yanongeye guhamya ubwitange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushaka igisubizo gishingiye ku bihugu bibiri mu masezerano ayariyo yose hagati ya Israel n'Abanyepalestina. Cyakora umutegetsi muri Amerika yavuze ko Bwana Obama yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Israel ko ubuyobozi buzongera gusuzuma ingamba zabwo ku gihugu cya Israel nyuma y'uko Bwana Netanyahu yisubiyeho mu byerekeye gushyigikira igisubizo kiganisha kuri leta ebyiri. Ejo kwa kane mu gitondo Bwana Netanyahu yahakanye kuba yarisubiyeho. Umutwe wa Eta Islamike watangaje ko ari wo wagabye igitero cy'iterabwoba kuwa gatatu ku bantu 23 mu nzu ndangamurage yitwa Bardo mu murwa mukuru wa Tunisia. Mu itangazo washyize ku rubuga rwa internet uwo mutwe ukunze gukoresha, Eta Islamike iravuga ngo ni igitero mu ndiri imwe y'abatemera idini rya Islamu muri Tunisia. Abashinzwe umutekano bamaze guta muri yombi abantu 9 bakekwaho uruhare muri icyo gitero. Nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu bitangaza, abo batawe muri yombi bashobora kuba barimo abateguye igitero n'abafashije abakigabye. Abateye Bardo babiri, Yassine Rabidi na Hatem Kashnawi, bo bishwe n'inzego z'umutekano. Naho mu nzirakarengane n'abenegihugu batatu bamukerarugendo 20 b'abanyamahanga bakomoka mu Buyapani, mu Budage, mu Butaliyani, muri Espagne no muri Polonye. Muri Yemeni abantu 3 nibo bazwi ko bamaze kugwa mu mirwano ibera mu nkengero z'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Aden mu murwa mukuru w'igice cy'epfo cy'igihugu, abandi 20 barakomeretse. Iyo mirwano ishyamiranije abasirikare bashyikiye umukuru w'igihugu wemewe n'isi yose Abd Rabu Mansur Hadi n'abari ku ruhande rw'uwo yasimbuye ku butegetsi ari Abdullah Saleh. Ubu ikibuga cy'indege kirafunze, amakuru ya nyuma yemeza ko ingabo za Mansur Hadi arizo zikigenzura. Usibye ku kibuga cy'indege imirwano iraba no mu bindi bice by'icyambo cya Aden, indege y'intambara yarashe igisasu cya misile ku ngoro ya Perezida Mansur Hadi ariko ntacyo yabaye. Umuvugizi we yabwiye Ijwi rya Amerika ati ni muzima rwose. Abamushyigikiye birukanye iyo ndege bayirasaho ibisasu barayihanura ariko ntibazi nyirayo. Mu kwezi gushize Perezida Mansur Hadi yatorotse mu murwa mukuru w'igihugu Sana, aho yari imbohe z'inyeshyamba z'abahuti zikorana n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ari Abdullah Saleh. Umuryango w'abibumbye urashinja Eta Islamike ibyaha bya jenoside n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Iraq. Ishami ryawo nirishinzwe uburenganzira bwa muntu rimaze gutangaza icyegeranyo kivuga ko jenoside y'umutwe wa Eta Islamike yibasiye banyakamwe bo mu idini ry'abayezidi. Riravuga ko Eta Islamike yabashyize ku gahato mu idini rya Islamu batabyemera ikabica. yimuye abatabarika mu midugudu yabo ku ngufu yanashimuse abandi ba Yezidi ku bwinshi ishami ry'ishami rya ONU rirasaba inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kugeza icyo kibazo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho Perezida wa Malawi harahamagarira kongera ingufu mu bikorwa byo gufata no guhana abantu bari inyuma y'ubwicanyi bukorerwa abanyamweru. Mu ijambo yagejeje ku baturage b'igihugu cyose ejo kwa kane, Perezida Peter Mutharika yasobanuye ibyo bitero nk'ubunyamaswa kandi yategetse ibigo bishinzwe umutekano gukaza ibikorwa byabyo mu guhiga abicanyi. Perezida yanahamagariye urwego rw'ubutabera kwihutisha imanza ku bakekwaho kugaba ibyo bitero. Ku makuru yerekeye ubuzima nubwo abaganga baburira abantu bababwira ko guhumeka imyotsi y'itabi biteza indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, abana benshi mu mpande zose z'isi babana n'abantu bakuru babanyweraho itabi buri gihe. Inyandiko yasohotse mu kanyamakuru kavuga ku muryango n'ubuzima ivuga ko igihe kigeze ko abaganga batangire gufata iki kibazo cyo gutegeza abana imyuka y'itabi nk'ikibazo cyihohotera bakagifata kimwe n'igihano cyabaza umubiri cyangwa icyo kutita ku bana.
Urakoze Jeannie Mukankusi ku makuru yaje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Twibutse namwe nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi umwe mu bantu batangaje ko bazokwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu kwezi kwa gatandatu Isidore Rufyikiri arasaba ko abagize umugwi ugenzura amatora seni bahindurwa. Maître Rufyikiri asaba kandi ko abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi badasamazwa n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kuko avuga ko seni yobigira urwitwazo. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni ibujumbura.
Maître Isidore Rufyikiri avuga ko seni ikozwe nabi kandi inakora nabi kuko yengamira uwayihaye.
Cyo kintu gifite uburemere cyambere nk'aya matora ni seni ingene ikozwe n'ingene ikora. Nico cyambere kuko narabwiye Peter Nkurunziza arashaka kwinumira n'amategeko arashaka imurekera nta kimutegeka gushika kuvuga ko yawe kwitoza ujanta cyo batazo kwitoza. Mugabo Peter Nkurunziza yitoza atitoza. Ikibazo kizoguma ari seni.
Maître Rufyikiri avuga ko kwama bavuga ngo ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ari gusamaza abantu kuko ngo nawe Peter Nkurunziza cyo kwitoza seni ikagumaho ntacyo hinduka.
Kose ni nicu ubanza nisho guha amatora umuntu atayatsinze, nishobora gufasha umuntu kunyereza amatora ashanke kuyiba, nishobora kwimama amajwi umuntu yayaroze.
Mugihe rero abatari bake bibaza ko umugwise ni utoshobora guhindurwa kubera umwanya ugiye, Maître Rufyikiri avuga ko umwanya ukiriho ngo kiranoneho guhindura abagize umugwise ni ibisigura ko amatora acahagarara kandi ngo n'amatora arashobora kwegezwa inyuma mu gihe yabonetse impamvu iboneka. Naho Maître Rufyikiri we abona ko ikiringo cya gatatu cya Perezida Peter Nkurunziza kitosubira kuba umwitwarariko w'abanyepolitike. Ku rundi ruhande, amashyirahamwe yishinze kugwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yazindutse asaba ko iterabwoba ririko riragirirwa abatemera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza byohagarara. Vitale Nshimirimana yavuze ku izina ry'ayo mashyirahamwe, yavuze ko bafatira kwiraswa by'umukenyezi wa Gatongwasa no ku ntonde z'abandi bivugwa ko bazokwicwa. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, ejo ku munsi wa kane nyuma yaho Perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete abahere intumbero y'ibintu borangura mu bikorwa by'inama y'abashinga amateka bo mu ishyirahamwe y'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko bazotangura ibyo bikorwa icese ku munsi wa mbere. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushinga amateka mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika yo buseruko Jeremie Ndakumana, yatanguye amubwira ibintu abashinga amateka bo muri uwo muryango bazoshimikira ko mu bikorwa buca batangura. Tubatega amatwi.
Biratwuguriye inama nk'uko abandi bakuru b'ibihugu bakunda kubitugirira iyo ibihugu byabo. Muri iyo nama rero twiterekanije gukora ibikorwa byinshi na cyane cyane kugira ngo tubarire kwiruka kuri umwanya twataye igihe twabikoze turi dufite ikibazo n'uwaturongora icyo gihe. Muri ko rero bikuru bikuru tugiye gukora yaduwa kiga amategeko yereke muryango yaduwa kandi n'ibyegeranyo by'ibikorwa byakorewe mu migwi twongere turare n'ibindi bikorwa byose byerekeye iyo nama nshingamateka.
Ibintu byinshi bitaraje mu buryo nk'uko mubivuze ibintu muri iryo shyirahamwe byari kuba bimaze kurangurwa, ikintu mwibaza ko ari ikintu cyatezwa kurangurwa vuba na vuba ni ikihe mu bintu biriko birigwa muri iki gihe?
Urudandazwa icyo bita gukuraho inzitizi zo mu rudandazwa twongere turabe neza dusubiremo amategeko amwamwe yerekeye urudandazwa mu muryango. Ibindi dukora kandi nk'uko dushobora guhamagara abashikiranganji nabyo tuzabibwira kugira ngo tubabaze ibibazo byose twibwira n'uko bakeneye gutanga ku mucyo kugira ngo abanyagihugu muri uwo muryango bamenye neza ingumi umuryango urikora atera imbere.
Perezida w'igihugu cya Tanzania Kikwete yari i Bujumbura Burundi eka akaba yagize icashikiriza inama shingamateka yo muri iryo shyirahamwe eka yavuze cyane cyane ibyerekeye politiki. Murashaka kutubwira majambo make ikintu yashikirije akamuye bayateye Abarundi ku byerekeye cyane cyane amatora?
Nibyo uyu munsi nyir'icyubahiro Perezida Kikwete mu gihugu cya Tanzania akaba niwe mukuru w'inama y'abakuru b'igihugu w'umuryango yaje nawe kutubwira ingene umuryango uri kuratera imbere, aratubwira ingene umuryango uri kutera ujya imbere mu by'ubutunzi mu bya politiki no mu byerekeye imibano. Ku byerekeye bya politiki yavuze cyane y'ibihugu bya Tanzania n'igihugu cy'u Burundi bizogira amatora muri uyu mwaka. Igihugu cya Tanzania kizotoza ibyo ashingiye mu kwezi kwa kane, aratubwira yuko gifite kandi amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka mu kwezi kw'icumi, aratwibutsa yuko igihugu cy'u Burundi nacyo gifite amatora mu kwezi kwa gatanu. Yaduhaye rero impanuro nk'umuvukanyi kandi n'umukuru w'inama y'abakuru b'igihugu b'umuryango, aratubwira yuko twotunganya amatora neza, amatora agenda mu mahoro, amatora ari ku mugaragaro. Avuga ati mu Burundi kugira ngo amatora agende neza n'ahandi hose ati ni gukurikiza amategeko mu kubahiriza ibwirizwa nshingiro, mu kubahiriza ibwirizwa agenga amatora, ati mu Burundi naho mu kubahiriza ibyerekeye amasezerano y'Arusha cyane cyane n'ibyo yahagaze ko. Aratubwira ati mugire amatora mwibuka abanyagihugu banyu kugira ngo igihugu kigume mu mahoro.
Abashingamateka cyane cyane nk'abari muri iyo nama shingamateka ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko cyane cyane abava mu Burundi ako kamo bakakiriye gute?
Byabaye unyene inyuma y'umuhingamo ntituraronka akanya yo kuyaga ngo tumenye batakiriye, mugabo n'impanuro nziza zumvikana kandi twiyumvira yuko zizodufasha kugira ngo tugire amatora ameze neza kandi aba mu mahoro.
Jeremy Ngendakumana umushingamateka mu nama shingamateka mu bihugu vyo muri Afrika mu seruko akaba kandi igeze kurongora ubwambwe uri ku butetsi CNDD FDD. Murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe.
Mu Rwanda ikibazo cy'amazi meza ni ingorane kuri bamwe. Ibitigiri bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwiragiza amazi WASAC cerekana ko kimwe kucakane cy'abanyarwanda mu kuvuga abantu bashika imiliyoni zitatu bataronka amazi meza. Eric Bagiriwe Ubusa yaduteguriye inkuru.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi WASAC iragaragaza ko abanyarwanda babona amazi meza ku gipimo cya 75%. Gusa amajwi y'abintu bako batabona n'amabiyo akomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu. Ijwi rya Amerika yahereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mirenge itandukanye ya Nyagatare.
Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri ahazwi nko ku mugezi w'umuvumba, umuvumba utandukanya u Rwanda na Uganda, ni ahantu ubona ko inka zirashoka, abantu baroga, abandi baravoma, n'amazi ubona ko afite ibara ry'umutuku cyangwa se ry'umuhondo. Aya mazi akoreshwa ate?
Aya mazi akoreshwa imirimo yo gutekesha, n'agakoreshwa n'imirimo yo kunywa, noneho n'inka zikayashokeramo.
Tukiva ku muvumba mu murenge wa Musheri twakomereje mu murenge wa Rwimiyaga, nabo bavuma amazi yo mu byobo bacukuye ibizwi nk'ibidamu barayasangira n'inyamaswa. Mu masaa saba z'amanywa twasohoreye kuwiyuhagira abandi bavuma muri ayo mazi yambaye ubusa buri buri.
Bosi wanje ndakubona wowe uri murogo. Bravo se. None kuki uri kugira mu mazi abantu banywa se?
Aragenda mbega ubwo kabagenda si ukarabye. Kandi ukarabye mu nagenda.
Kandi na usubira inyuma kavomukani.
Bose ndanywa na kibazo.
Ehe, ni ibintu mwamenyereye.
Ah, twarabimenyera yanga yatiyomaze hiki twinywera na kibazo rwose.
Ubinyarugana ntabwo igi inyamo.
Oya. Ntago yanyamo mazi nayo. Irabizi ntago yanyamu mazi
ariko yigize iyo yishwe n'icyaka nayo
nayo yanywaho nka gutyo nyine nayo ikayanywa yagize icyaka
dore urabona inka zirirwa mu hantu ntago kandi twazirukanka twazirukana nazo niyo zifite natwe niyo dufite ubuse ngo twakora iki kindi
none kumva abantu basangira amazi n'inka n'iminyorogoto byo byo
none se dukora iki kora nayo iterambere n'indi dufite urumva twakora iki kindi
umuti rusange
nuko mwadushiba nkamwe bashikira abandi mwayo bidushakira amazi yandi yo kunywa tarangara
mu mujyi wa Kigali nawe ikibazo cy'ibura ry'amazi kuri ubu cyugari abatari bake ari mu masaha yegera saa moya za nimugoroba uyu mugore mu murenge wa Kanombe yikoreye injerekani n'akandi gato mu ntoki by'amazi avuye kuvoma mu binamba twamubajije icyo akoresha ayo mazi
yatekesha kubera amazi mu Busanza yabaye ikibazo
ubu wagiye ryari
nagiye saa munani
saa munani none uje hafi saa moya wahuriyeho n'abantu benshi byagenze bite
ni kure kandi n'abantu bari benshi amazi yarabuze mu Busanza nyine
mu kuyanywa se uri buyateke biragenda bite
hariho igihe umuntu yateka n'igihe umuntu ayanyweraho kubera ubushobozi afite
kumva uburemere bw'ikibazo cy'amazi yabaye ingume hirya no hino mu gihugu birasaba no kumenya ngo igiciro cyayo gihagaze gite kuba yacuruza bayakuye mu mavumo twabibarije inyamirambo
ijerekani ni ijana ahangayo byakomeye ni desa na 300 urayagura nk'ubu ngubu hari n'igijerekani igura 700 noneho nk'aba bafite amasaro hano ruguru kuri kaburimbo ikibazo cy'amazi hano ni danje msaza
ibiciro by'amazi inyamirambo birasa n'ibiri za gatsata Kanombe n'ahandi mu mujyi wa Kigali kubavoma amazi y'ibidendezi n'imigezi itemba bagapfa kuyakoresha ingaruka zo ngo ntizibura uyu ari mu bavo mu mugezi wa Kagera mu murenge wa Rwimiyaga Nyagatare
imvura yiguye kukumura ibyanda bikabimanura ibisayo bikamanuka hari mu Kagera ugasanga abantu bari kuvoma n'ubu ngubu umudamu kuba arwaye ni Tefayide iba yavuye hano hepfa hano Tefayide hanini abantu dukunda kwivuza gavuye ku mwanda ku mazi y'umwanda de bukunuga bagasa gira ngo urayabone hano mu isafuriya urayabone hano mu isafuriya ukunuga bagasa ni ibintu biba byavuye mu mwanda
Ubwo aheruka imbere y'abadepite asobanura ibibazo by'ibura ry'amazi bwana James Musoni uyobora Minisiteri y'ibikorwa remezo yizeje ko hari gukorwa inyigo ihamye izakemura burundu ibura ry'amazi mu mijyi avuga ko no mu byaro bari kugerageza kuhageza amazi meza nk'ahari amavoma sanatarigezeho amazi
imiyoboro yose yari yarasibye guhera mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka tuzatangira kuyisana muri bwo tuzabona ingengo y'imari yo kuyisana
ikibazo cy'amazi ntigihangayikishije abaturage n'ubutegetsi gusa Societe civile nayo ivuga ko nta ngamba zihamye kuri iki kibazo byagorana gutera imbere ku Banyarwanda bwana Edouard Munyamariza avugira Societe civile
ikibazo cy'amazi n'ingirakamaro kubera amazi ni ubuzima ndetse abantu badafite n'amazi nta n'irindi terambere ryaba rihari ndatekereza ari ikibazo gikeneye gukurikiranirwa hafi
Ubusabe bw'abifuza kubona amazi burazamuka mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda bwizeza ko mu 2017 manda ya kabiri ya Perezida Paul Kagame izarangira amazi meza aboneka ku Banyarwanda bose ku mpuza nengo y'ijana ku ijana Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika mu ntara zitandukanye z'u Rwanda
Radio ijwi ya Amerika Muki gihe amatora yimirije mu Burundi Radio ijwi rya Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike abahinga mu byerekeye politike abahurikiye mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike ugwaruka abapfasoni abikorera utwabo abagwiza tunga kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo kwitegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure
Abategetsi bazohariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo
Turabateye akamu mwese ijwi rya Amerika
Intwaro rusangi ni intwaro y'abanyagihugu ikomoka ku banyagihugu kandi igenewe abanyagihugu iyo ntwaro rusange ibiya bose bataravye iyo umuntu akomoka ubwoko bwiwe canke ubutunzi bwiwe ahari intwaro rusange abantu bose usanga batunganiwe nta utotezwa canke ngo ahogwe ico yavuze mu gihugu kirangwamwo intwaro rusangi haba ubutungane kuri bose atawanjya wangura intwaro rusangi iva amatora huriyemwo na bose atanumwe akumiriwe utowe bakamukeza watsinzwe ntibatsindeho uburundi bwatangwe kwinjira mu ntwaro nkiyo hari mu gihumbi kimwe n'amajana 161 amatora mbere yatumye burundi bushikira intayo kwikukira ariko rero iyo ntwaro ntiyaramye kuko mu nyuma haciye havuka indyane gushikaho intwaro rusangi inigigwa mu menshi haduka intwaro z'igikenye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 190 mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu cy'Ubufaransa mu nama y'ibihugu bivuga igifaransa umuhisi François Mitterrand niho yashikiriza abakuru b'ibihugu vya Afrika ko amatora adaciye mu ihiganwa ririmwo imigambwe myinshi atamfashanyo bazosubira kuronka mu bihugu byinshi vya Afrika haca haravuka imigambwe myinshi intwaro y'umugambwe imwe irasezeregwa mu Burundi haci haba amatora mu gihumbi kimwe n'193 president Melchior Ndada yaratogwa ngo arongore Burundi ariko inyuma y'amezi atatu gusa yaciye agandagugwa hakurikiye intambara yatumye abarundi sinzi batizabo abandi bahitamwe kuja kugwana kugira bahabuze igihugu ariko birananirana barinda guca mu biganiro hatinda haraboneka amasezerano ya Arusha akigenga Burundi nuno munsi mu mwaka wa 2005 amatora yarabaye aragenda neza ariko mu mwaka wa 2010 inyuma y'amatora y'amakomine harabaye ingorane nyinshi zifatiye ku migambi itavuga rumwe na leta yaciye iva mu matora aho yamenyesha ko amatora yibwe haraba akajagari ntangere hanyuma umugambwe CNDD-FDD uraheza ubandanya amatora wonyene ibintu mbere byatumye abanyapolitike batari bake bahunga igihugu cyabibarutse mu ntwaro rusangi nta muntu yarakwiye gukumira uwundi kuko iyo ntwaro ibifise amategeko ayigenga abantu bakumvikana mu butandukane bwabo ariko uko amatora yagiye aragenda mu Burundi byaragaragaye ko hari abantu bahunze igihugu abapfunzwe bazira ivyumviro vya politike ibintu bituma kenshi hano mu Burundi iyo amatora yimirije haba ubwoba bwinshi mu bantu na kare w'ingoma yagukanzira huruza ugahunga muri kino gihe mu Burundi hari ibimenyetso byinshi byerekana ko intwaro rusangi igicumbagira koko ikwiye kunagugwa imigambi itavuga rumwe na leta ntiyoroherezwa mu gushikira abanywanyi bayo abigenga ntibasiba kuburabuzwa amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yamafitani ya matati na leta amenyesha makuru na cyane cyane abo mu bimenyesha makuru vyigenga rimwe na rimwe baraburabuzwa eka no gufungwa bagafungwa ahatari hake mu gihugu hari abantu barara ntibuca abanyagihugu batari bake mu Burundi ntibakironka ibyo bafungura bikwiye ugufungura gatatu ku munsi ni umugani mu Burundi mu gihe hari abandi barundi bagomba baduza amazu bafise ubutunzi butagira uko bungana abandi bariko baricwa na kigoyi ibyo byose biratandukanye n'ingendo y'ihugu birangwa mu intwaro rusange intwaro y'intahe n'ijambo nkuko bivugwa na Vitane Shimira Imana yanonose amategeko akaba arongoye n'urunani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politique force
ezo gusaba yuko ariwe tanguriro kandi akongera akaba iherezo cy'ubuzima bwa politiki mu gihugu abayemo itanguriro kuko niwe agenda bamurongoye niwe atanga ibyiyumviro akongera akerekana ibyakeneye mu kubaho kwa misi yose kucyo bigategereza kuba ari byo abamurongora bategereza gufatira umunyagihugu ategereza kuba afite uburenganzira bwo guheza akabaza abo yitore ngenera murongoye cyane cyane mu gihe ibyo abanyagihugu bakorerwa cyane ibyo abarongozi bakoresha biba biva mu makori umunyagihugu asanzwe atanga
umunyapolitike wo mu gihugu kirangwamwo intwaro rusange yategerezwa kuba umushumba w'abatwara nk'uko tubishikirizwa na Vitane Shimira Imana
umunyapolitike yategerezwa kwifata yuko ari umukozi umutumwa umushumba w'abanyagihugu agateza kumenya yuko atagati kirebanga uwo mengo n'umuntu batoye kugira ngo yikenure atunge atunganirwe arugishe umuryango wiwe atacyo yinona
muri rusange rero mu bihugu birangwamwo intwaro rusange ariyo demokarasi nta warakwiye gukumira uwundi abanyagihugu bategerezwa kumenyeshwa ku munsi ingene ubuzima bw'igihugu cyabo bwifashe umutekano wabo ukubahirizwa ubucamanza bukigenga bakishira bakizana ntihagire uniganwa ijambo kandi abatwara bakabubahiriza hanyuma yaba umutware cyangwa umutwagwa umwe wese mu vyashoboye akarota iterambere ry'igihugu ciwe mugihe Burundi buzoja mu matora watowe agakomegwa mashina bose abatsinzwe ntibahigiye kumutega imitego aho kwitegura ngo bazohiganwe mu bindi bihe uwatsinze nawe agatwarira bose Burundi uzaburiko urashika bimwe biboneka mu ntwaro rusangi irama Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibageraho buri cyumweru guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Ikiganiro ejo.
Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eje ni Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Eje ni
Urakoze Oriane twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaraye avuganye na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amushimira insinzi iminsi ibiri nyuma yuko yongeye gutorerwa indi manda y'imyaka ine Itangazo rya Presidency America rivuga ko Bwana Obama yibukije akomeje akamaro Amerika ibona mu gushyira hamwe ubufatanye bwayo mu byerekeye igisirikare n'umutekano na Israel. Umutwe wa Eta Islamike watangaje ko hari wagabye igitero cy'iterabwoba kuwa gatatu ku bantu 23 mu nzu ndangamurage yitwa Bardo mu murwa mukuru wa Tunisia. Mu itangazo washyize ku rubuga rwayo rwa internet Eta Islamike iravuga ngo ni igitero mu ndiri imwe y'abatemera idini rya Islamu muri Tunisia. Muri Yemen abantu 6 nibo bazwi ko bamaze kugwa mu mirwano ibera mu nkengero z'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Aden mu murwa mukuru w'igice cy'epfo cy'igihugu. Abandi bantu 20 barakomeretse. Iyo mirwano ishyamiranije abasirikare bashyikiye umukuru w'igihugu wemewe n'isi yose Abdurabo Mansour Hadi n'abari ku ruhande rw'uyasimbuye ku butegetsi Ali Abdullah Saleh. Umuryango w'abibumbye urashinja Eta Islamike ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyokomuntu muri Iraq. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryatangaje icyegeranyo kivuga ko genocide y'umutwe wa Eta Islamike yibasiye banyakamwe bo mu idini rya Yezidi. Riravuga kandi ko Eta Islamike yabashyize mu kato mu idini rya kugahato mu idini rya Islamu batabyemera ikabica. Yimuye abatabarika mu midugudu yabo ku ngufu yanashimuse abandi ba Yezidi ku bwinshi. Perezida wa Malawi harahamagarira kongera ingufu mu bikorwa byo gufata no guhana abantu bari inyuma y'ubwicanyi bukorerwa banyamweru.
Jiti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri kino gice cya mbere kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru nayo yavugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi ndabashimiye kubona mwaduteza amatwi muri kino gice cya mbere nimutangwe ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika birabandanya saa 12 zo mu gitondo ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika tubibutse ko mu Burundi mubandanya kutwumvira ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2 mu Burundi bwose mwakoze mugira umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington